Twashimire ko mbandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3 kuri mwebwe mutwumva muri Kigali na 93.3 I Karongi. Mwiriwe gute nshuti bakunzi bacu? Ikaze makuru kuri no mugoroba mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na Diana Nininahazwe ndi muri studio ya gatanu. Ingingo nkuru nkuru ziyagize. Ubushinjacaha bw'u Rwanda bwagiriza abatandukanye barimo umenyesha makuru Theoneste Nsengimana n'umunyepolitike Bernard Ntaganda gufashanya na Madame Victoire Ingabire Umuhoza mu mugambi bwise wo gushaka guhirika ubutegetsi bwa president w'u Rwanda Paul Kagame.
Ibyo rero ushinjacyaha uvuga ni ibyaha bindi munda kwita ngo ni ugutarataza ayinuma. Ibintu bavuga rero ugendeye ku busa ni icuka, ntabwo rwose nzasubizwa inyuma n'iterabwoba rya FPR.
Maître Bernard Ntaganda yashinze umugambwe PS imbera kuri utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda ari muri dossier y'abagirizwa guhakwa kugira umugambi wo guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Umurwi wa M23 urwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Kongo wemeza ko wigaruriye agace ka Alimbongo, aka gace kari muri territoire ya Rubero iri mu burasirazuba bw'ico gihugu. Abahitanywe n'igihuhusi cido cabice biracika muri Mozambique barenze 30. Mu intambara ingabo z'u Burusiya zifatikanije n'iza Korea ya Ruguru zagavye ibitero bikomeye ku mupaka wa Kerse uri mu micungararo ya Ukraine. Ku rundi ruhande, Ukraine nayo ivuga ko yagandaguye umwe mu basirikare bakuru b'u Burusiya. Idonidu yano makuru yose arimo nayicuka kiri muri Siriya. Ni mukanyi sase musangwe ikaze kandi mwakoze gucagura ijwi rya Amerika mu yandi maradiyo yose. Amakuru no mugoroba ndayahera kuyagezweho ijya nino ku isi duhereye ku mugabane wa Afrika neza na neza muri Mozambique. Ibiharuro bishasha bitangwa n'ikigo c'igihugu kijejwe ibiza vyerekana ko abamaze guhitanwa n'igihuhutsi cido bageze kuri 34. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Fidel Nyongabo.
Icyo gihuhusi gikomeye cyane cyashitse muri Mozambique mu ntango z'indwi cyatumye abantu ibihumbi n'ibihumbi bava mu vyabo kirono na bikomeye inyubako harimo inzu n'amabarabara. Abantu ba mbere bahitanywe n'ico gihuhusi cido muri Mozambique baba mu ntara ya Nampula iri mu buraruko bw'igihugu. Bitegekanijwe ko muri iki gihe ico gihuhusi gitera kija mu ntara za Tete na Niassa. Vyatumye umuyobozi w'ikigo kijejwe ibiza mu gihugu Luisa Meke atera kamo gasaba imfashanyo. Naho igihuhusi cido cagabanije inguvu, imvura y'isegenya n'umuyaga w'igihuhusi biracabandanya kubica bigacika. Ishami ry'ishyirahamwe ONU gitaho abana UNICEF mu ntara ya Cabo Delgado mu buraruko bwa Mozambique ryatangaje ko abantu ba mbere bahitanywe n'igihuhusi cido muri iyo ntara ryarateye akamo gasaba imfashanyo yihutirwa. Icyo gihuhusi cakomerekeje abantu 319 mu gihe inzu zigera ku 23,600 n'ubwato bwo kuroba 170 vyasenyutse. Muri rusangi abantu bagera ku 175 barasinzikajwe n'ico gihuhusi.
Fidel Niyongabo, urakoze. Tuve rero muri Mozambique tuja muri Siriya, impande zitandukanye zirimo ubuserukizi bw'ibihugu byo mu burengero bw'isi n'amashami mpuzamakungu ariyo ONU. Uno munsi kwa kabiri zahuye n'abaheruka gutembagaza ubutegetsi muri Siriya bagwiriyemo abatsimbataye ku idini rya Islam bari bamaze imyaka ari abagwanyi. Umushikiranganji wa mbere w'imfata kibanza Abu Muhammad al-Jolani yijeje abo babonaniye i Damasiko mu rwa mukuru wa Siriya ko ubutegetsi bwiwe buzogendera ku mategeko yubahiriza abanyagihugu. Yabasavye guhanagura ibihano vyose bashize kuri Siriya kugira ngo impunzi zishobore gutahuka vyihuse. Mu babonanye harimo intumwa z'Ubufaransa, Ubudagi, Ubwongereza na ONU. Jean-François Guillaume yari mu ntumwa z'Ubufaransa yavuze ko Ubufaransa n'umwe bwa Buraya biteguriye gufasha indongozi zimfata kibanza no kuba ku ruhande rw'abanyagihugu ba Siriya. Indongozi zishasha za Siriya zahuye kandi na Thomas Fletcher OCHA atwari gisata cha unyukije ro gutabara imbabare ku isi OCHA mu mfunyapfunyo inyuma y'umubonano bagiranye yanditse ku rugaru rwa X ko ibiganiro hagati yabo vyagenze neza cyane yasiguye ko mu vyihutirwa harimo gufasha abanyagihugu ba Syria yumvikanisha ko indwi ku 10 muri bo bakeneye ifashanyo zihuta onu yavuze kandi ko yiteze ko impunzi zigera ku miliyoni umwe zizoba zimaze guhunguka kugera mu kwezi kwa gatandatu ko mu mwaka uza aha twobamenyesha ko abanyagihugu ba Syria bari mu buhungiro baharugwa mu miliyoni zitandatu ku ruhande rwayo Amerika nayo yavuze ko hari ibiganiro yamaze gutangura gukorana n'abatembagaje ubutegetsi bwa Bashar al-Assad. Hejuru ya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda makuru yacu turayabandanya. Ukraine yemeza ko yagandaguye Lieutenant General Igor Kirov umutegetsi mukuru mu gisirikare cy'u Burusiya yari mu bihano by'ibihugu bitandukanye birimo Canada n'Ubwongereza. Uburusiya bwavuze ko igandagurwa rya Kirov burifata nk'iterabwoba kandi bubwirizwa kwihora yishwe gute Fidel Niyongabo.
Abategetsi b'Uburusiya batangaje ko ikibombe caturitse kuri uyu wa kabiri mu ibarabara ryo ku murwa mukuru Moscow gihitana abantu babiri harimo umusirikare akomeye w'umugeneral ayoboye inteko zijejwe ibigwanisho vya nuclear ivyicisha imigera n'imyuka y'ubumara. Ico kibombe caturitse gihe Lieutenant General Igor Kirov n'icegera ciwe bari bavuye mu nyubakwa iri mu bumanuko bushira ubuseruko bw'umurwa mukuru w'Uburusiya. Abategetsi b'Uburusiya batangaje ko ico kibombe cari canyegejwe mu ipikipiki yari ihagaze hafi yo gwinjiriro rw'iyo nyubakwa. Amasanamu ya video yaho ico kibombe caturikiye yerekanye ugwinjiriro rw'iyo nyubakwa rwasambutse, amadirisha yayo nayo yamenaguritse. Ico gitero ca bombe kibaye umunsi umwe inyuma y'uko abashikiriza amanza ba Ukraine bagirije Igor Kirov kw'inteko arongoye zakoresheje ibigwanisho bicisha imyuka y'ubumara mu myaka igera kuri 3 ingwano imaze muri Ukraine. Kwezi kw'icumi k'uyu mwaka ubwongereza bwarafatiye ibihano Kirov kubera yafashije mu gikorwa cyo gukoresha ibigwanisho bicisha imyuka y'ubumara ku nteko za Ukraine.
Ijugi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ano makuru yose muheje kumva n'ayandi tubafitiye mushobora kongera kuyasanga kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu com iradio mukunda turi no kuri Facebook Instagram X hamwe na YouTube kugira muhadutore mukoresha adresse ya VOA radio yacu mukanya duca tuja mu Rwanda tubabwira y'ubutungane. Igice cha kabiri cano makuru yacu kibandaniriza mu karere k'ibiyaga binini tuyahera mu Rwanda. Ubutungane bw'ico gihugu bwagiriza umenyesha makuru Theoneste Nsengimana gufasha umunyepolitika Victoire Ingabire Umuhoza mu mugambi w'ico bwita gushaka guhirika ubutegetsi bwa president w'ico gihugu Paul Kagame. Umwagiriza ko yagize uruhara mu gutangaza makuru y'ibihuha agamije gucanishamwo ubutegetsi n'abanyagihugu. Uyu ari kumwe kandi n'abandi batandukanye barimo abanyepolitike muravyumva muri no nkuru ya Eric Bagirubusa ikigali mu Rwanda.
Busobanura ibyaha burega umunyamakuru Theoneste Nsengimana ubushinjacyaha bwabwiye urukiko koko nubwo avuga ko ntaho ahurira n'abayoboke b'ishyaka Darufa mu murinzi bareganwa bitari ukuri. Bwavuze ko abayoboke bari bateganyije kuzakoresha abanyamakuru babiri mu kwamamaza amatwara yabo yo guhirika ubutegetsi bwa Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Bwasobanuye ko abo banyamakuru ari Theoneste Nsengimana wa Umubavu TV Online na Dieudonne Niyonsenga uzwi nka Cyuma Hassani wa Ishema TV. Bwavuze ko Cyuma Hassani yafashwe afungwa ataragira kuri iyo migambi ubushinjacyaha bwitamo ibisha. Ubushinjacyaha burega Nsengimana ko yemeye gutangaza mu binyamakuru by'umugambi mubisha wo guhirika ubutegetsi buriho. Bwavuze ko yasohoye itangazo ryamamaza amakuru agamije kwangisha rubanda ubutegetsi. Muri iryo tangazo havugwamo abanyarwanda bicwa ku maherere, abashimutwa n'ubutegetsi, ababurirwa irengero ndetse n'abandi bafunzwe bazira ibitekerezo byabo barimo Deo Mushayidi, Emabre Karasira Uzaramba, Yvonne Damangi ryamugwiza n'abandi. Ubushinjacyaha bwongeye kuvuga ko ibikorwa byose byahuzwaga n'umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho Madame Ingabire Victoire Umuhoza. Mu magambo yabwo bwasobanuye ko Ingabire ariwe wari ukuriye icyo bwise agatsiko kashaga guhirika ubutegetsi. Mu bisobanuro byabwo ubushinjacyaha buvuga ko hari ubutumwa bugufi Nsengimana yandikiranaga na Madame Ingabire ariko yaramwise inkora ivu nk'izina ry'irihimbano muri telefone. Buvuga ko mu mabazwa ya Nsengimana yemeje ko iyo mpine isobanura inkora mutima Ingabire Victoire Umuhoza. Undi munyapolitiki wavuzwe mu bagombaga kwifashishwa mu bikorwa byo guhirika ubutegetsi ni Maître Bernard Ntaganda uvuga ko ari Perezida fondateri w'ishyaka PS imbera kuri kugeza ubu ryacitsemo ibice. Ijwi rya Amerika ryavuganye na Maître Ntaganda rigamije kumenya uruhande ahagazeho ku by'ubushinjacyaha bumuvugaho muri iki kirego.
Nta n'ubwo atangaza kuko ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame na FPR ibyo biri gukora ni ugushaka gusa gutera ubwoba abatavuga rumwe nabo kugira ngo baducecekeshe. Ngira ngo urwo rubanza rumaze igihe ndakeka hafi imyaka ingahe ariko nibwo bwa mbere batangiye kumvuga. Ibyo rero ubushinjacyaha buvuga ni bya bindi nkunda kwita ngo ni ugutarataza ayinuma cyangwa ni ugushakira amata matako y'injangwe. Ibintu bavuga rero byendeye ku busa nicuka ntabwo rwose nzasubizwa inyuma n'iterabwoba rya FPR.
Maître Ntaganda yanagize icyo avuga ku kirego kivugwamo umunyapolitiki mugenzi we Madamu Victoire Ingabire Umuhoza n'abayoboke b'ishyaka rye ritaremerwa mu mategeko y'u Rwanda.
Yewe unarebye niyo dosiye se kuko leta birwatubwira ngo irakomeye ifite igisirikare ifite ubutegetsi butajegajega dufite perezida w'igihugu wabonye amajwi 99.99% ngo none barashaka kumuhirika baciye mu gusoma igitabo kivuga uko ubutegetsi bw'igitugu uhirikwa. Ariko se ubundi biramutse binabayeho ubundi rubanda iyo buhuritse ubutegetsi byitwa guhirika ubutegetsi cyangwa byitwa revolution?
Ubushinjacyaha burega Nsengimana ko yasabaga Ingabire amafaranga yo kugira ngo abashe kuyobora ibiganiro ku muyoboro we wa YouTube. Mu cyumba cy'urukiko ubushinjacyaha bwacuranze muri mudasobwa amajwi y'umudamu buvuga ko Nsengimana yamutambukije ku muyoboro wa YouTube ku munsi witiriwe Ingabire Victoire Umuhoza uzwi nka Ingabire Day. Uwo yumvikana avuga ko abanyarwanda barambi bakarengane n'ibindi bugashinja Nsengimana gutambutsa ayo makuru kandi ari impuha. Ubushinjacyaha bumurega ko nubwo ahakana ko atarazi iby'igitabo Blueprint for Revolution cy'umunyaserbia Popovich gishishikariza rubanda guhirika ubutegetsi hadakoreshejwe imbaraga z'imbunda bitari ukuri. Bukavuga ko mu kwiyemeza kubyamamaza mu binyamakuru bye atari bwemere ibintu atazi. Mu minsi yashize bagitangira kuburana urubanza mu mizi Madamu Ingabire Victoire Umuhoza yari yatangarije ijwi rya Amerika ko ibimuvugwaho n'ubushinjacyaha ko yashakaga guhirika ubutegetsi nta kuri kwabyo. Avuga ko bwashatse kuremereza ibirego byabwo buhitamo kwifashisha izina rye bwirengagije ko ntacyo bwigeze bumubazaho. Nsengimana utaratangira kwiregura yakurikiranye ibisobanuro by'ubushinjacyaha yicaye atuje akajya acishamo agaseka nk'ikimenyetso cyo kutemeranya n'ibisobanuro byabwo. Mu iburanisha ryo ku rwego rwa mbere ku ngingo y'ifungwa n'ifungurwa Nsengimana yahakanye ibyaha aregwa. Avuga ko yafashwe afungwa mu buryo bunyuranije n'amategeko kandi ko ibyaha akurikiranyweho byagombaga gukemurirwa mu rwego rw'abanyamakuru bigenzura kuko ibyo yakoze byose byari mu rwego rw'akazi k'itangazamakuru ry'umwuga. Gusa ubushinjacyaha bwumvikanye buvuga ko kabone nubwo yaba umunyamakuru atemerewe kurenga imbibe z'ibyo yemerewe gutangaza bumurega ko ibyo yatangaje byose yabikoze abizi ko ari impuha. Kugeza ubu ubushinjacyaha bwarangije gusobanura ikirego cyabwo ku baregwa bose uko ari 10 kuri uyu wa gatatu bagiye gutangira kwiregura babimburiwe na Sylvain Sibomana ufatwa nk'umukuru w'itsinda ryose. Eh bagira ubusajwi rya Amerika i Kigali.
Tusikilize sauti ya Amerika, yelewe, yelewe, nasikiliza sauti ya Amerika.
Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Makuru yacu duce tuyabandaniriza mu gisata cy'umutekano. Umurwi wa M23 urwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wemeza ko uba wigaruriye agace ka Alimbongo ko muri territoire ya Rubero iri mu burasirazuba bw'ico gihugu. Umenyesha makuru Jimmy Shukrani bakomera yakurikiranye ino nkuru.
Alimbongo ni agace gaherereye ku mipaka ya sheferi za Batangi na Bamate, kabarizwa mu bitaro ndetse n'isoko rinini bikunze guhurirwamo n'abaturiye umujyi wa Butembo baza kuhivuriza, abandi baza gukoreramo ubucuruzi bw'amakara, ibirayi n'ibishyimbo. Ibyo ni bimwe mu bihingwa bikomeye aka gace gafite bitaboneka cyane ahandi muri territoire ya Rubero. Aka gace kandi gahuza imihanda itandukanye irimo uva Goma werekeza Butembo n'undi werekeza muri territoire ya Beni. Ibirindiro bya FARDC byabaga muri aka gace kabarizwa mu birometero 49 n'umujyi wa Butembo nibyo byafashaga ingabo za leta gusubiza inyuma ibitero bya M23 yateraga giturutse Hutwe nyuma gato y'umuhanda unyuze kuri rokete ya Luofu. amasoko y'ijwi rya Amerika yemeza ko Bwali Mbongo nayo yamaze kwigarurirwa n'abarwanyi ba M23 n'inyuma y'imirwano yahuje impande zombi ku wa mbere no ku wa kabiri nk'uko byemezwa na Bwana Nixon Muhindo umuyobozi wa societe civile muri iyo sheferi.
Comme l'armée a intensifié des opérations
dans cette région, cela commence à kurwanya ibitero bya M23. Kuri uyu munsi twabonye M23 igeze muri Ali Mbongo na gace mu byukuri gakomeye kandi abaturage bari bizeye FARDC kwidashobora kuhava. Kuri ubu tuvugana ka gace kari mu maboko ya M23, nibyo biragoye kubyumvisha ariko ntacyo twahinduraho, gusa turasaba kwikorwa bya gisirikare byakongerwa muri aka gace. Andi masokejwe rya Amerika yavugishije yemeza ko ubwo urufaya rw'amasasu rwatangiraga kumvikana, umubare mwinshi w'abaturage baturiye ku gace no mu nkengero zaho bahunze berekeza hitwa Kitsumbiro kuri centre ya Lubero no mu mujyi wa Butembo. Societe civile kandi yumvikanisha ko muri iyo mirwano abasivile benshi bahakomerekeye berekezwa ku bigo nderabuzima, ubu bakaba barimo kwitabwaho n'abaganga. Nta bashinzwe inzego z'ubuvuzi twabashije kuvugisha ngo baduhe ibindi bisobanuro ku bantu baba bagiye kwivuriza muri ibyo bitaro. Harandi masoko ijwi rya Amerika yavuganye nayo yemeza ko nyuma yuko ingabo za leta zivanywe Ali Mbongo zerekeje muri lokalite ya Kitsumbiro aho zaba zirimo kwisuganya. Mu kiganiro yagiranye n'ijwi rya Amerika umuyobozi wa teritwari ya Lubero Colonel Kiwe wa Mitela Alain yemeza ko agace ka Ali Mbongo ubu kayobowe na M23. Icyakora yasabye abaturage kudacika intege. Ndasaba abaturage bose kugirira icyizere ingabo za Congo FARDC. Nibyo koko Ali Mbongo kimwe n'utundi duce byafashwe, ariko ntabwo ingabo za leta ziryamye. Turimo gukora ibishoboka byose kugira ngo utwo duce twose twigaruriwe na M23 twongere gusubira mu maboko y'ingabo za leta. Ingabo za leta zibyitwayemo neza ku rugamba. Depite Elimba Fumoja watowe n'abaturage muri ako gace we ntiyumvisha uburyo ingabo za leta n'abafatanyabikorwa bazo badashobora guhagarika ibitero bya M23. Uteritwari ya Rubero ikeneye umutekano. Abarwanyi ba M23 bakomeje kwigarurira ibice bitandukanye, ibyo birashyira mu kaga abaturage bacu. Mbongo ni agace gakomeye cyane kandi kuba FARDC yagakuwemo birateza umutekano muke mu baturage. Niyo mpamvu dusaba ko ingabo za leta zakora ibishoboka zigakura M23 ku butaka bwa Rubero ndetse n'ahandi muri Congo, kuko icyo abaturage dukeneye ni umutekano. Radio Ijwi rya Amerika yagerageje kuvugisha umuvugizi wa FARDC muri ako gace, ntitwabasha kumubona kuri telefoni. Twagerageje yewe no guhamagara Colonel Guillaume Njike Kayiko uvugira FARDC mu ntara ya Kivu ya Ruguru, ariko ntiyadusubije kugeza ubwo twateguraga inkuru. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Jimmy Shukrani Bakomera, urakoze. Tukivuga ku vya Republika ya Demokarasi ya Kongo, mu gihe ico gihugu kibandanya kwitana ba mwana n'u Rwanda kumvu yatumye inama ari guhuza izo mpande zibiri i Rwanda muri Angola isiba, umuvugizi w'umurwi wa M23 Ngogo Oscar Badinga yabwiye Ijwi rya Amerika ko ico biteze kandi bipfuza ari biganiro kugira ngo umutekano ugaruke muri Kongo. Kandi inkuru ivunaguye tuza kugaruka ko makuru yacu ari mbere nuko ico gihugu kizwi ku isoko nk'isoko y'amabuye y'agaciro akoreshwa mu matelefone n'amamashini atandukanye. Mu kanya cyatangaje ko cyatanze ikirego aho cagirije societe nyamerika apo mu gisata cyayo gikorera mu Faransa n'umubiri gikuba umufatanyabikorwa mu ntambara y'ubucuruzi bw'amabuye Congo, ivuga yuko bumwe mu butare bwayo apo ibikoresha binyuranije n'amategeko mu gukora ibitandukanye. Inkuru rero turaza kwigaruka ko makuru yacu ari mbere. Duce tuja mu Burundi, aho abavyeyi b'abana biga ku ishure ryegeranye na Paruwase Katolika Nkuru y'Intara ya Makamba barajwe ishinga n'amasanganya y'amapikipiki amaze imisi ahitana abana bo kuri iryo shure. Inkuru y'Ijwi rya Amerika yaba bateguriye ice kwa kunzi bayo mu Burundi mu isomerwa na Thierry Ndayishimiye i Kigali mu Rwanda.
Mu gatondo umutaga canke ku mugoroba mu gihe abanyeshuri baba bariko barajabuka ibarabara ari benshi baje canke bava ku mashure agera kuri atanu, niho cane cane hakunze kuba ayo masanganya. Ni nawo mwanya usanga hari uruja n'uruza rw'abunguruza abantu ku mapikipiki aho bitima tonge n'imbere y'isengero Katolika ya Makamba. Bakanibona Yohane adandaza hafi y'iryo barabara aratwiganira ukugene ahora abona urwo ruja n'uruza.
Uzubona nk'utwana tuje ari tune dutanu dutandatu dufatanye cyane nta muntu numwe arimo akuze nkaca nibaza ati mbe none nkutu twana dufatanye uko kamwe gasimbye bagenda nk'iki nk'umugozi mu ibarabara bufatanye imoto nayo iza yiruka imodoka iza yiruka
umuyobozi w'ishure shingiro ya Makamba ya kabiri ni mubona Jire na Wado Murutoke kubunguruza abantu ku mapikipiki kwari bo nkwegabara
bikabonekana rero yuko abatwara amamoto bagenda ku muvuduko munini cyane gose hanyuma bagasha ntibashobore gukontorora vitesse nta kindi kibabaje nuko ukoze umwana basha biruka bagasha bagenda bariruka ntiranaze kugira ngo bapfume uwo mwana bamushikana kwa muganga ni ibintu bibabaje cyane
naye gituma ugonze umwana atatungwa nayo yameze nuko ugendesha ipikipiki ataruhusha go kwigendesha abafise canke inyapikipiki ikabitagira ibyangombwa uyarongoye abunguruza abantu ku mapikipiki nawe avuga ko byamurengeye
umuntu ava mu gikoni yarumboyi kumoto umurava kwikinga kumoto amasanga nyagituma renga nivyo ivyo biko baturengera twabuze n'urutsoro dufata kwananiwe kabisa twananiwe ntitubona ngiritse bigenze mbere binashaka binashaka kudemisiona tukabihagarika kubera niko turabona navyo byo turakora turashaka gusanga ntwe turasigura ibintu bizo tunanira gusigura
kuri iryo barabara ry'Imatonge rero nandwiyijana atamwana hagongewe mu kwezi kwa 10 guheze konyene igipolisi Makamba caruye abana bagera kuri batandatu bagongewe kuri iryo barabara ibyo na nkuru nziza Gerard yotinyama Imatonge arabyemeza ikimubabaza no kubona ayo masanganya ba kandi barasemereye ko hokwigwa ukugene yokingwa
mu bisanzwe hariho idodane hafi y'ibitarokare mugabo iyo dodane igituma bayikura ntitwakimenye urumva ubu naho twibwe twaragerageje gusemerera tuza turabarira abatware bo kumutumba bari mu karere ati yamara ahantu mudashize amadodane n'ukuri abana bagiye guhera cyane cyane abana
uretse ko ayo masanganya ahitana ubuzima bw'abana abandi bagakomereka inkurikizi ntizigarukiraho Jire nimubona
ababyeyi urumva bashaba hahamuka baratumutwe bayiruka bagira gute hanyuma baca basohora n'amafaranga yo kuvuza umwana atarategekanijwe natwe tuba duhombye kuko uyu mwana yateza kuba ariko ariga none ntakurikirana ibyigwa kandi natwe urumva turahungabana aha dusketwe n'imitwe umengo yaratakaye bavuze umwana yagize agisida twese twiruka kura dukanguka twiruka kuraba mbega abasha ni wahehe n'uwo ngaha
Gerard Nkurunziza aranegura ingendo y'abapolisi badakingira bikwiye abana iyo bariko barajabuka amasanganya akaba barorera
turana mu gatondo mugabo tubona nk'umwe mugabo urabona uhereye ku ryo kubitaro gushika kurija kwibireshi hari nk'umupolisi umwe canke babiri icyo ntigikwiye tubona bahagaze nta ni filimbi twe turabona twumva bavuze ati kugira abagabanye umuvuduko wa motare canke amakinga tubona bahagaze ku nyine nyacu tubona bahindura
ku ruhande rw'abarezi baragerageza kwigisha abana ukugene boja buka neza ntibahure n'amasanganya ariko ku bana bakiri bato bica mu gutwi bigaserukira mukundi nk'uko umuyobozi w'ishure shingiro ya Makamba ya kabiri amaze kubibona urongo yabunguruza abantu ku mapikipiki nabasaba ko abajeje ntwaro bofasha Jafete habonayo
rero dukeneye urutonde kandi rwibona mu standere kuri mikomine yiwe bazi kwiyandikisha ukeneye gukora akazi kugira ngo nanjye ngire ntore liste kwa mu standere ndayigumye hama menya ati umutare munaka je ngaha bayibonekana ko ndamusigura ko ndamutse bwo gushika ubu ntawe mbanzi cyabingora ngene shora kubivuga ibintu byo gariya bakatwugurura ahantu cyadukorana neza kumbura amasanganya yo punguka
kukibazo cyo dusezi ngabanyamuvuduko urongoye komine Makamba irakiza Zuena ati tugiye kuciga mu nama ya komine ariko mukurindira tuzovugana n'abajeruga ipolisi gukinga basanganya gifasha mu kujabutsa abana atera kama ababyeyi kwigora bagaherekeza abana babo bakabajabutsa mu ntumbero yo kubakingira
Ijwi rya Amerika. Mu munota umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika.
Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Ijwi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda kakazi kimuramaze kukamenyera ko iyo tugashizemo twa tugomba tubabwira makuru avugwa hamuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Donald Trump rero yatorewe kuba president azokwimika ku igenekerezo rya 2020 ukuzikuza kwa mbere 2025. Ubwa mbere mu mateka ya Amerika Trump yaratumiye abakuru b'ibihugu vya mu mahanga muri uwo muhango kumwimika barimo bande. Thomas Kamirindi arabigaruka ko muri no nkuru.
Amazina yabo Trump yatumiye ntaraje hagaragara usibye rimwe Xi Jinping umukuru w'igihugu cy'Ubushinwa. Umuvugizi wa Trump witwa Caroline Levitt yabivuze ku mugaragaro kuri television Fox News.
That is true. Yes, and this is
Yego nibyo rwose. N'urugero rw'ukuntu President Trump akunda kuganira n'abayobozi b'ibindi bihugu. Sibye inshuti gusa ariko ahubwo nibyo duhanganye nabyo nuko. Twabibonye muri manda ye ya mbere. Barabimunenze cyane ariko ashaka kuvugana n'uwari we wese.
Caroline Levitt yasobanuye ko ibi byose biri mu mugambi wa Trump wo gushyira Leta Zunze Ubumwe za Amerika imbere ya byose. Ubutumire bwagiye kwa Xi Jinping mu kwezi kwa 11 gushize nyuma gato y'insinzi ya Trump mu matora aheruka. Ariko nta wundi mutegetsi w'umunyamahanga baratangaza watumiwe. Bavuga kandi ko bataramenya niba na Xi Jinping azaza. Caroline Levitt yaravuze ati dutegereze tuzareba. Ijwi rya Amerika nayo yibarije ubuvugizi bwa perezida watowe Donald Trump niba hari abandi bakuru b'ibihugu by'amahanga batumiye ariko nta gisubizo kiraboneka. Kremlin presidence y'Uburusiya yo yatangaje ko nta butumire perezida Vladimir Putin yigeze abona. Mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta mukuru w'igihugu cy'amahanga uraza mu birori byo kwimika perezida wayo. Byabaye umuco kw'ibihugu by'amahanga biba biwuserukiwemo n'abambasaderi babyo babihagarariye i Washington. Xi Jinping aramutse aje mu birori byo kwimika Perezida Trump byaba ari n'umwanya wo kuganira ku makimbirane ari hagati y'ibihugu byombi, ibihugu bya mbere bibiri bikize ku isi, amakimbirane cyane cyane ari mu nzego z'ubuhahirane n'ikoranabuhanga. Mu gihe yiyamamazaga, Trump yavuze ko ashobora kuzongera cyane imisoro n'amahoro kugera kuri 60% ku bicuruzwa biva mu Bushinwa byinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu by'ikoranabuhanga, guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahaye sosiyete TikTok y'Abashinwa igihe ntarengwa cyo ku itariki ya 19 y'ukwa mbere gutaha ngo ibe yagurishijwe cyangwa se icibwe mu gihugu. TikTok yaratsinzwe mu nkiko zo hasi zo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ijuririra urukiko rw'ikirenga mu cyumweru gishize ntiruratangaza igihe ruzacira urubanza.
Thomas Kamirindi urakoze. Mu kanya turana gahindukira ko imbere ko tugahana mu nkundire gato dusubire muri Republika ya Demokarasi ya Kongo tubabwira ibyo mu gisata cy'abantu ntubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu muri ico gihugu bwatangaje uno musi kw'indwara itarizwi yadukije muri ico gihugu mu kwezi guheze yari malaria ikaze cyane. Fidel Nyongabo.
Mu ntango zo gukweza abategetsi bo mu ntara ya Kwango batangaje ko iyo ndwara yahitanye abantu 123 mu kwezi kw'icumi na rimwe k'uyu mwaka. Ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu bwatangaje kandi ko abantu 592 banduye iyo ndwara nibo bamenyekanye kuva mu kwezi kw'icumi mu mwaka w'2020. Abahitanwa n'iyo ndwara bari ku rugero rwa 6.2%. Ishirahamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS ryatangaje ko ritaramenya neza igitera iyo ndwara. Ibipimo muri za laboratoire bikaba bibandanye.
Juki Amerika amakuru yacu turiko turayasozera ngende ndabibukije muri Makariko ko muri Mozambique ibiharuro bishasha bitangwa n'ikigo cy'igihugu kijeje ibiza vyerekana ko abamaze guhitanwa n'igihuhusi cido bageze kuri 34. Mushaka kongera gusanga ino nkuru yuzuye kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Hanyuma impande zitandukanye ziri mu buserukizi bw'ibihugu byo mu burengero bw'isi n'amashyirahamwe mpuzamakungu arimwo ONU no musi kwa kabiri zahuye n'abaheruka gutembagaza ubutegetsi muri Siriya barwiriyemwo abatsimbata ye kwidini rya Islam bari bamaze imyaka arabarwanyi. Umushikiranganje w'ifata kibanza Abu Muhammad al-Rouhani yijeje ko abo babonanye i Damascus mu rwa mukuru wa Siriya ko ubutegetsi bwe buzogendera ku mategeko yubahiriza abanyagihugu. Yabasabye guhanagura ibihano byose bashize kuri Siriya kugira ngo impunzi zishobore gutahuka. ONU ivuga yuko abari mu buhungiro muri bahunze Siriya bageze ku miliyoni 6 biteze rero yuko bitarenze mu kwezi kwa gatandatu ko mwakuza muri abo hazohamaze gutahuka umuriyoni umwe no ngaro duce dusozera makuru no mugoro wa mwakoze kudutega biri yakoze Bob ingenieur twari kumwe muhinga bw'ivyuma hamwe na Nadia Taha kuri mikrofone ni nahazwe tubike banwe tubifuriza ijoro giza mayino mu vyanyu turongera mu gatondo mu yandi makuru azobagezweho.